Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru, makuru, makuru, yaranzi nundu.
Mwiriwe nchuti bakunzi baradio Inzamba agateka kawe. Turi kuwima nigine kilezo jami wangwe numo nani mnyonyo mwakawi humbibi na mnyonyo na ini. Turawaha ikaze murano makuru makuru yaranze inundu gituriko turasozera. Mugiye gushikirizwa na Parfait Mudasigana. Duhere mugisata cy'agateka kazi na muntu. Leta z'ubumwe za Amerika zarakuyeho ibihano kuri bamwe mu bategetsi b'u Burundi badumwa ko urutoke kwa baragize uruhara rukomeye kwihonyango ry'agateka kazi na muntu mu mwaka w'2015. Ibitashimishije bamwe mu basanzwe bakurikirana hafi bijyanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi kubwa Karina Tesakian umushakashatsi mishiramwe IDHB yamenyesheje ko ababazwe n'ukubona leta z'umwe za Amerika zikura ibihano ku bantu bagizwa ibyaha by'amaraso akabona ko iyo ngingo ije kongera isibe kujyanye n'ingendo y'ukudahana yashinze imizi mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2015 kurikira Karina Tesakian yasubiyemo mu Kirundi na Vanessa Muhiteka.
Nous sommes choqués par cette décision des États-Unis de lever les sanctions contre des personnes qui ont commis de...
Turi yamirije ingingo yo gukura ibihano kuri bamwe mu bagirizwa amabakomeye mu Burundi. Nihweje neza ku rutonde rw'abo bantu biragoye gutahura ingene iyo ngingo yafashwe. Nk'akaruriro kuri urwo rutonde hariko Alangi Yemibunyoni umushikiranganji wa mbere akaba yahoze ari umushikiranganji w'umutekano. Godefroy Bizimana yahoze ari icegera c'uburongoye igipolisi, ubu akaba ari umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu. Javin Ngirakubuca umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano hamwe n'umukozi w'iperereza Joseph Mathias Niyonzima batayagirira akazungu. Abo bantu bose bafite amaraso ku ntoki, baratanze amategeko bamwe badumwa ku rutoke mu kugira uruhara mu kwica abantu no kuburoga igufa, mu kubafungira ubusa eka no mu yandi mabi atandukanye cyane cyane mu mabi yakozwe mu mwaka w'2015. Ubutegetsi bwa Evariste ndayishimiye ntacyo bwigeze bukora kugira ngo abo bantu barengutswe mu butungane, ahubwo bamwe muri bo baciye bashimirwa bahabwa amabanga akomakomeye. Iyo ngingo ya Amerika nta kindi ije kumara atari ugushyigikira ukudahana birangwa mu Burundi. Tubona ko ibyo biboneka ko Amerika itacita yihugishanye bwabaye mu Burundi. Ikindi nacyo ni uko iyo ngingo isohotse mu gihe kibi, aho hariko haribonekeza inyuruzwa ry'abantu mu bice bitandukanye, ugufungira ubusa abantu no kubakorera ayandi mabi atandukanye.
Des cas de disparition forcée, des cas de torture et des emprisonnements arbitraires.
Umakuraheze Thierry Kubwimana gandaguriwe ku rugo iwe kuva icyo gihe utungane ntibigeze bukora amatohoza ngo bwerekane ukuri kuri urwo rupfu byavuzwe n'ishyirahamwe Focode, aho byerekana ko inzego ziperereza aho guhasha mu kwerekana ukuri zaciye ziguma zihuvya amatohoza kandi hari ibimenyetso biboneka ko ubwo bwicanyi bakozwe n'abantu basanzwe bakorana n'iperereza. Kurikira Pacifique Nininahazwe.
Cheri Kubwimana yaragandagowe arashwe n'abagabo bamusanze mu nzu aharyamye kurugiwe hariya mu gasekebuye mu gisagara cya Bujumbura. Aba bantu bamaze kumurasa baciye bava ngaho ariko bibagiriraho telefone. Iyi telefone niyo mu nyuma yavuye ifasha kumenya bamwe mu bakoze iryo bara, kuko nyenewe yamenyekanye ko yari umukozi w'iperereza asanzwe akoreshwa n'iperereza mu bijyanye n'ibintu bindi by'ubwicanyi. Uru rupfu rero ruboneka ko rushobora kuba rwari rwateguriwe mu iperereza ry'u Burundi, kuko ibimenyetso ni byinshi byagumye byongerekana mu nyuma biza bikwega iryo perereza. Uretse uyu wa mbere yatayeho telefone, n'uwa kabiri yahavuye yerekanwa n'igipolisi bakavuga ko abo bantu babiri biyemerera ko bishe Cheri Kubwimana nawe nyine yamenyekanye nk'usanzwe akorera iperereza ry'u Burundi. Ikindi twashoboye kumenya nuko iyo telefone yatawe aho hantu umuntu yayihamagaye ko yabaye uwitwa Alfred Innocent Museremu ajejwe iperereza mu gihugu hagati. uyu Alfred Musa Museremu yagiye kandi aranaboneka no muzindi ntambwe zijanye n'iby'amatohoza ku ruguru nk'igihe batwaye bano bantu bari bafashwe bakabatwara muri parke gusambishwa muribuka ko hari umwe muri bo yasohowe atwagwa mu iperereza aho bivugwa ko yakubiswe akagaruka ari ndembe kubera ko aho yari karabazwa n'icariho cy'umushikiriza manza yari yarahiye kwemera ko hari na hamwe yarazi umupfaso ni Krista Kaneza umupfakazi wa Thierry Kubwimana muribuka ko Sentare imaze gufata ingingo y'ukurekura Krista Kaneza ngo aburane yigenza Alfred Innocent Museremu wenyene ariwe kandi yagiye kubuza kumpimba kuwo mukenyezi arekugwa no mu ngingo igira kabiri yafashwe mu kwezi k'umunani nayo nyene irekura Krista Kaneza dufise amakuru ko Alfred Innocent Museremu ariwe n'ubu aguma yenyegeza akora ibishoboka byose ngo Krista Kaneza ntasohoke ibohera umuntu yagasigara yibaza inyungu z'uwo muntu mu gihe nababonetse ko bishe Thierry Kubwimana arabasanzwe bakorera urwego agaba
mu gihe naho hatangujwe kuri uyu wa kano heze isekeza ryo kugwanya amabi akoregwa afatiye ku gitsina abakenyezi b'impunzi baba mu ikambi y'imahama iri mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko ayo mabi ahari ariko bagerageza kuyagwanya bafashijwe n'ababaserukira byashikirijwe na bamwe muri abo bavuganye na radio Inzamba gatika kawe
Iyo sanga umuntu w'umukenyezi akoreshejwe ibikorwa by'imfatanyo n'imibonano mpuzabitsina ku nguvu biriho cyane ugasanga umwana w'umukobwa ashukishijwe ibintu by'ibiryo cyangwa se amafaranga agashurashurwa ku nguvu muri ubwo buryo abenshi turafise imigwi y'amakreba atandukanye hariho ahantu bahurira ija kugendera abakobwa bahuye n'ibibazo bitandukanye canke abatwawe n'ibiyobyabwenge abatwawe n'ibibazo bitandukanye babyariye iwabo bakiri abana kuja kubaganiriza ego urabona by'ukuri ko bagerageza kwigisha no kugerageza guhanura abandi hari aho usanga nk'abana b'abakobwa ugasanga abahungu barabashikisha utuntu ama bana kubera basaba baturonka nyene bakemera kuja gushurashura kugira mugasanga baratwaye inda canke banduye ubugwayi icokorwa nuko bakaraba ingene bashobora kubafasha iby'utuntu nyine bashobora utwo babashukisha bakatubaha kugira ngo bana barihe kuja gushurashura nta muntu aja gushurashura gutyo nyene baba basi ibintu barondera urabona nka benshi nkubwo hari imiryango bashize bitwa ibintu by'ibyiciro bya gatatu ugasanga abana bagiye gushurashura kugira bashobore kuronka icyo bifashisha cyo twasaba nuko cyane cyane ku bana b'abakobwa bo kwitabwaho mu guhabwa ibintu bya nkenerwa byo ku mwana w'umwigeme bibanze cyane cyane ibyo nyine bituma aza gushaka mu bana b'abahungu yabironswa kumbure ibyo bihohoterwa byogabanuka
turabandanya amakuru makuru yaranze inundwi mu gisata cy'ubutunzi imyidogo ni yose mu bakozi bakora amatoza atandukanye mu kigo Istebu kijejwe kwegeranya ibiharuro bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu abo bakozi bakavuga ko hariho ubudasa burengeje kudushiruka bute baronswa mu gihe baba bariko barakora bene ayo matohoza basaba ko ako karenganyo kohagarara inkuru ya mugenzi wacu Beni Axelakana
iyo midugo kubakora amatohoza atandukanye yerekana ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu ifatiye hanini kuri ka mwana wa mama mu gutanga udushiruka bute kwa bakoze ibyo bikogwa aho bibonekeza ubusumbasumbane budasanzwe abakora ayo matohoza bakavuga ko hariho akagwi kegereye umuyobozi mukuru wa Istebu gatwara amafaranga menshi kurusha abandi kandi baba bakoze akazi kamwe abakozi bagatanga akarorero mu matohoza aheruka kuba kubijanye n'ikiza cha coronavirus no kugikogwa kijanye no guharura ibiti by'ikawa biri mu Burundi aho usanga abegereye umuyobozi mukuru umwe yaronka miliyoni 20 zirenga mu gihe abandi batarenza umuriyoni umwe w'amafaranga y'amarundi ku muntu nk'uko umwe muri abo bakozi abivuga
natanga akarorero amafaranga aheruka gutangwa cya kabiri abantu bo hasi bitwa aba angete aba basanzwe birirwa baranyiruka bagenda hirya no hino bashikira uwo babatakugira baronka ibyo biharuro bitosoye amafaranga 1,408 abantu bita abakontrole bahembwe amafaranga angana 1,540 abantu bita abasuperivize aribo barimo ako kagutwe ko turavuga umwe yahembwe imiliyoni 4,000,000 amajanatandatu na 50,000,000. Ibyo rero nibyo tubonye muri iyi ankete, ariko nubamenyesha yuko ariko byari bisanzwe bimaze igihe kitari gito. Aho muri ankete ya recensement de cafeye ho itewe yari yaronse igikorwa cyo guharura ibiti by'ikawa iri mu gihugu, bamenyesha ko akagwi nk'ako karimo ndetse umuyobozi mukuru umwe yahembwe imiliyoni 20,500,000 amajanatanu, mu gihe umu enquêteur kandi novuga ko igikorwa akora kidasanzwe yahembwe amafaranga angana umuliyoni.
Kuri iyo myidogo, uruganda rwa Radio Inzamba gato ya kawe rwarondeye kuri telefone umuyobozi mukuru wa Istebu Ndayishimiye Nikola kugira duhe umuco ku bijyanye n'iyo myidogo y'abakozi arongoye, ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze Beni Axel Akana. Abatoza amatagisi mu gisagara cya Bujumbura bagirizwa kuba baranyuruje amafaranga arenga imiliyoni 50 z'amarundi, ntibategerezwa kuyasubiza gusa nk'uko bisabwa n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu. Jacobe Ndirako buca amategeko y'igihugu yategerezwa gucakora yashikirijwe na Gabriel Fyiri arongoye ishyirahamwe Orikome gishinzwe kurwanya igiturire n'isezo ku banyamatungo ya leta. Bwiwe leta itegerezwa gukora yishimikije amategeko abagirizwa ubwo bunyonyizi bagashengezwa imbere y'ubutungane. Inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Abakozi ba meli ya Bujumbura batoza amakoyi n'amatagisi barabwiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange Jarvin Ndirako buca ko bimwe mu mpamvu banyuruza aya mafaranga batoje ari uko agashahara baronswa ari gato cyane ugereranije n'uko bitanga. Umushikiranganji arahiza arabirika neza ko bakoresheje impapuro za magendo mu kwiba ayo mafaranga biganwa n'igitabo mpanabyaha, ariko mu nyuma umushikiranganji Ndirako buca yarabwiye ko ayo mafaranga uyasubiza gutyo babone kubandanya akazi.
Iregataboru n'ikosa mwakoze nirikoreka, ikosa mwakoze harimo penali. Harimo poisa jido fo, yoni penari ni mwibani. Ije kubuga ngomusulize para tranche, zika, ije atranche, oya, yende haja mwasize, uno musituri kuwa katatu. Hajire kuwambere, ayuma franga yose meritora vila mgirati, ese ngane ye miliona yanda ni hejuru, yose ya shuka makoto. Hariko ndavarsawe, kiyo ngoji, mwai vishiji, anagurawase, kwenye tibahike.
Kubwa Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orikom ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, abo banyuruje amafaranga imiliyoni 51 ntibategerezwa kuyasubiza gusa nk'uko bisabwa n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, ngo leta yategerezwa gukora yishimikije amategeko azwi mu gihugu.
Inzira yafashe yuko inspection yogenda muri meri hanyuma bakaza bakabumviriza ubigombye akakurika yasubiza bayashubije ibindi birashobora gukurikira ni byiza cyane. Mugabo rero amategeko imbere y'ibindi byose agomba kuza imbere, kuko bitagenze gutyo uwundi nawe arashobora kuza agacagira ibi agacagira ibi agacagira biriyo. Twebwe dusaba leta yuko yokurikiza amategeko hanyuma abakoze amakosa bakayahanirwa.
Mwamenya ko aba batoza amatagisi n'amakoni mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu mu gisagara cya Bujumbura basavye umushikiranganji Jarvin Ndirako buca kubugira ibikigongwe bagasubiza ayo mafaranga bibye buke buke.
Mu gusozera ano makuru yaranze inundwi mu yavuzwe mu gisata cy'impunzi, imiryango 12 y'abarundi yari yahungiye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania kuri wa kano heze ifungiwe mu gipolisi cya Tanzania. Abo barundi bagizwe n'abana, abakenyezi, abatama, abatamakazi n'abagabo baturuka mu ntara ya Rutana. Inkuru zivaho Inyarugusu zivuga ko imbere yo gufungwa babanje gukubitwa barashaya. Inkuru ya Beni Akselakana.
Abo barundi bataye bakomoka bagizwe n'imiryango 12 bashitse mu kambi ya Nyarugusu mu masaha ya saa 8 ku muhinga mukuru wa kane. Inyuma y'urugendo rw'amaguru rutari ruto bagize bavuye mu ntara ya Rutana barashitse mu ikambi, ariko ntiborohewe biturutse ku burongo iyo kambi aguma yiruka ku mpunzi nshasha ashaka kuzisubiza mu Burundi ku nguvu.
Bashitse rero ku gipolisi bahavuye bimenyekanisha ko bahunze bava mu ntara ya Rutana, hanyuma igipolisi cyagerageza kubabaza ko oba hari imiryango bafite kugira ngo bashobore kukwinyegezamo kuko hasanzwe hari ikicuka hagati Tanzania cyane cyane MJ uyu muntu nakazi kaya sanzwe harunde cyane abantu bahunde abantu basanzwe barahungutse bakagaruka abantu basanzwe bashitekana mu kimwe Burundi baba bahunde kugira ngo noneho abafate abasigaye ku butaka bwo Burundi.
Urongoye ikambi amaze kuhashika yatanze itegeko ko bakubita ibyaciye bikogwa ubwo nyene barakubiswe barashaya amatelefone yabo aratwagwa nabo baca binjizwa gasho
niko gucana kazi ahashika amaze kuhashika abagabo bakubiswe rwose birakomera cyatanze itegeko yuko bashobora kubakubita barabakubita bikomeye hanyuma barabaka n'amatelefone yabo baba bari bafise hanyuma atanga itegeko ryo kubinjiza agasho abagore baciye babashyira ku ruhande rwabo babaha utuntu bashobora kuryama.
Ntitwashoboye kuronka urongoye ikambi ya Nyarugusu kugira ngo agire icyo avuze ku byo yagirizwa. Twibutse ko iyo kambi ya Nyarugusu mu kwezi kwa kabiri uno mwaka yarimwo impunzi z'abarundi 50,000 hamwe n'ibihumbi 60,000 by'abakongomani. Nawe rero abarundi baguma batahukanwa babwirwa ko umutekano ari wose, icibonekeza ni uko haguma haboneka abahunga. Eka mbere n'abari baratahukanywe basigaye bahitamo gusubira guhunga kubera ko atamutekano urangwa mu Burundi.
Ni hano amakuru makuru yaranze inondwi duciye tuyarangiriza. Mwakoze kubona mwadukurikiye. Parfum ndasigana ndabifuriye kugira amahoro iwanyu no mu banyu naho butaha.
Ngije nzamba
nzamba irasamirana.
Amakuru makuru yaranze inundu.